ukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashiriza ibiganiro byaryo mu Kinyarwanda mu Burundi gutumira ku mirongo ibiri kuri shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira ku Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wesitatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Ni weneza chuti mwese na mwe wakumzi radio ijwi ya Amerika mwekumu na Frederike mwonekije. Ikaze mwese mkigani ilo dusangire ijambo. Mkigani ilo dusangire ijambo chuti mwese tuji kugaruka kumusi okuigene kezo ya chuna la tanu kwezi kwichubi ya ho isi yose ya himbaje umusi mwuzamakungu. Wariwe mfasoni o kumutumba abatumire ni Ella Emlida Wimana aba muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Regine Chirondeye aba muri Canada na Alphonsine Kwizera aba mu Burundi. Ka tubahe akanya banze batwidondore. Alphonsine Kwizera,
nkuko mubivuze nitwa Kwizera Alphonsine, nkaba ndi mu ishirahamwe aja abasanzwe ndi umuhanuzi mukuru mu biro by'uburongo ishirahamwe ya Japo ku rwego rw'isi.
Namwe madame Ella Uwimana?
Nanje nkuko babivuze nitwa madame Ella Emeline Uwimana, ndi umukuru w'abakenyezi b'abarundikazi n'abana baba mu mahanga cyangwa se bakorera mu mahanga, nkongera nkaba umurongozi mukuru w'ishirahamwe impuzamakungu ritabara imbabare z'abanyafurika aho bari ku isi yose, Universal Humanitarian Rescue Mission. Mwongera nkaba n'uwatanguje Fondation Diaspora Out for Mercy irondera agateka ku mukenyezi n'umwana n'abandi bose batishoboye.
Namwe madame Regine Chionde?
Kewe nitwa Regine Chionde, nkaba mbaye muri Canada, nkaba ndi mu bakenyezi batanguye gukora mu bintu by'agateka kagira muntu mu Burundi. Ndi umushakashatsi mu bintu byinshi bijyanye na migration na diaspora, harimo bakenyezi n'abandi.
Murakoze cyane rwose. Reka dutangure kuri mwebwe rero madame Regine Chirondeye, mutubwire cyane cyane muri iki gihe ku isi hose hari hahimbajwe umunsi wahariwe umufasoni wo mu Kirundi wo mu gihugu hagati, muri rusange ivyerekeye kunganisha ibitsina, umugambi watangujwe mu bihugu bitandukanye byo ku isi ukunganisha ibitsina mu bisata bitandukanye by'igihugu, ku bwanyu uyu mugambi ugeze he?
Uyu mugambi ubandanya nkuko dusanzwe tubizi, urabandanya mu bihugu bimwe bimwe ugasanga uri kwatembere gusumba ahandi, aba ibindi bihugu bikaguma biri inyuma. N'ikindi nkuko ubizi biratera imbere, intambwe imwe imbere, intambwe inyuma, intambwe imbere, intambwe ziri imbere, intambwe imwe inyuma, ntibyigera biba ku murongo umwe ibintu bijyanye agateka kazina muntu. Kuri ku mukenyezi wo muri rurare hoho n'ibisanzwe kukuratsi ko nkuko bamaye bavuga amajyambere amushikira inyuma, kandi munsi ko ari we ajejwe kutugaburira, ajejwe ekonomi, ajejwe imiryango.
Yego, namwe madame Kwizera Alphonsine, mu Burundi icyo kibazo cifashe gute? Turazi ko hariho umugambi wo kunganisha ibitsina, umugambi wo gushira imbere uruhara rw'abafasoni haba mu iterambere ika mu byerekeye agateka kazana umuntu mu bintu byose. Uwo mugambi ugeze hehe, cyane cyane wihwije abafasoni bo mu gihugu hagati?
Murakoze cyane. Jewe ngerageje kuraba mu gihugu cy'u Burundi, novuga yuko intambwe ishimishije Leta y'u Burundi iriko iragerageza gushyiramo akigoro ku mukenyezi mwirimitsi, kuko ugiye kuraba nko ku mitumba harimo abakenyezi bari imbere haba mu burongozi bw'imitumba, ni ukuvuga guhimiriza abakenyezi biriko biragira ikimazi, kuko ahatari hake urasanga abakenyezi bari imbere, ibyo nabyo bigatuma babera imboneza abandi utyo bagaca baza baraja mu nzego zitari nkeyi mu bijyanye no gufata ingingo gutyo umukenyezi nawe akabona gushikirwa.
Madame Ella Emeline Uwimana, ivyo n'ibibazo mwama mwakurikiranye ku munsi ku munsi, mbega icyo kibazo cyo kunganisha ibitsina cyane cyane no ku bafasoni bo mu gihugu cy'u Burundi baba mu gihugu hagati, utwigoro two kunganisha ibitsina ku bwanyu mutubona gute?
Jewe nibaza yuko icyo cyiyumviro cyo kunganisha ibitsina kudufatiye ku bakenyezi babirimizi cyangwa se bakenyezi bo mu gihugu hagati, ndabona yuko nk'uko mwene wacu yabivuze kiriko kiratera imbere cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuko uravye leta ntacyo itari kwirakora kugira ngo ishobore kubahiriza umugore nka benshi usanga ata matongo bafise. Urabona ko leta yaragerageje gushyira abantu mu makoperative, icyo ni ikintu kinini cyane bamaze kugera ko, kuko bituma bashobora gukurima byinshi. Gusa nibaza yuko hari ibindi bintu bikeneye kugira twavuga ngo intambwe twifuza twarayishyitseko, oya, kuko igihugu kiracyari mu nzara. Nuko nibaza yuko haracyari ibindi bintu bikeneye gukorwa no gushikako kugira ngo umukenyezi mwirimizi wowe nkingi y'iterambere, nkingi y'ibintu byose mu gihugu, ashobore kugira uruhara rukomeye. Uretse yuko ugiye kubiraba ubone ariko baraduga bisunonora duhere nko muri za raporo zatanzwe muri 2012, biraboneka yuko umukenyezi ariko aratera intambwe, ariko novuga yuko impinga iracari ndende, ariko turiko turagenda neza, turiko turavansa muri positive.
Iyo ntambwe ntishemeye nk'uko mubivuga mwese mubihuriye ko Madame Regine Kironde intambamye zobarize
intambwe ni kugira ngo tubishyeke ko ni nyinshi, kuko ishambere cyo kubyumva kereko nama navuze kubyumva ko bikenewe kujya mu kenyezi akeneye akazi katari kajya gusa ko kurima, akeneye akazi ko kurima ariko bimwe bita akakoresha akarongo ibikoresha akoresha bimukura kurima ku isuka bimukura ku isuka nk'akarorero. Mu gihe mukenyezi akirimisha isuka nka kujya turima mu Burundi, jese numva ko baragira intambwe ikomeye abantu bo mu kiro ndaho mu abakenyezi birimira, ariko intambwe nini cyane, kuko uko nuraba intambwe abakenyezi bashitseko iyo abakenyezi birimira niyo ikiri ndende gusumba iyo umukenyezi wo mu kizungu. Nibyo ashatse kuvuga, iyo ntambwe nini gusumba iyo umukenyezi wo mu kizungu ashitseko amaze kwa gutorana amaze ku benshi amaze gutorana amaze kubona agateka kiwe mukenyezi mwirimizi hari hano hare hare atarashika ndi wacu mu Burundi. Ntambwe iri kwiraza mugabone iyo ntambwe sinzi ko nabisigura neza, abo mu kizungu baratera imbere gusumba abo bakenyezi mu Kirundi.
Intambamye zirihe Madame Kwizera Francine kubwanyu?
Kanje intambamye aho zihagaze ahanini hariho ibijanye n'imico n'imigenzo y'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu Burundi uko ibintu bimeze uno munsi naho inyigisho zibandanya gutangwa, imico n'imigenzo kiguma ari ikibazo, kuko hari ibyo uca usanga bavuga ati umugore ibi ntiyobikora, ugaca usanga bisaba yuko yama ari kuri yasuka, bigaca bituma kwiyumvira gukora ikindi kintu iyo migenzo n'imico ica imufatira. Fashe nk'akarorero, hari igihe usanga umugore avuze ati reka nje nko mu rudandaza nk'akarorero, mugabo kubera kwa kuntu dukorwa twose two mu rugo tuguma turi kugahanga k'umugore guteka, gukubura, gusenya, bica bituma atiyagura, bigaca bituma nyene aguma kuri yasuka gutyo, ugaca usanga acaguma ari hasi ugereranije n'urugero rw'abagabo.
Madame Ella Emeline Uwimana, ni ikibazo cy'uko ntambwe iboneka naho hirya no hino abantu eka n'abatetsi batera kamo gasaba ko umfasoni cyane cyane umfasoni w'Ikirundi hagati yisununura iyo ntambwe nk'uko mwese mubivuga ntiyambaye cyane rwose. Intambamye nizi?
Intambamye zihari cyane cyane ni ukubera no kungura ubwenge n'ubumenyi bw'abakenyezi bacu birimizi. Bwa mbere ho barakeneye kuronka uburyo bushasha bwo kurima, kuko bavuze ko basigaye bagikoresha isuka, barakeneye gutera intambwe bagatangura gukoresha amatrakteri n'ibindi, ariko ivyo navyo nibaza ko atawogirira ntuzenya ijambo leta cyangwa iki bariko barakora uko bashoboye kuko aho twavuye ni kure nibaza ko bizofata umwanya ariko ndiba ndabona ko bariko barabikora ikindi nacyo ni ukugwiza nk'aba urabona hariho moyen de communication nk'uko aba technologie bakaba hari amatelefone bagashobora kuvugana n'abandi bantu kugira ngo bashobore kwigisha nabo kuntu bashobora kwameliora uburyo bakora ibikorwa byabo by'ubwirinzi cyangwa ubworozi n'ibindi hanyuma bakaronka n'amasoko babishoramo icyo ni ikintu kinini cyane kuko iyo ushora ibintu iyo ukora ibintu utamenya aho uzobijyana nabo ngo bizokugarukire usanga ari ingorane ikindi nacyo hakeneye nibaza yuko nta mategeko arengera abakenyezi abakenyezi usanga badakingirwa mu kazi kabo urabona bararima mugabo usanga nk'umukenyezi yakuze ataragera akuze atagishobora kurima nta serivisi za sekirite sosiyali agira avuga ati ubu ko ntagishobora kurima reka nzobeho ukuntu ucanyereza izondihire ikindi nacyo urabona nk'umukenyezi afite nk'abana batanu batandatu biramugora kujya kurima atagira umuntu amasigaranira abana icyo cyose ni ibintu n'amandikape ashobora gutuma umukenyezi w'umwirimizi adashobora gukora akazi nk'uko gashoboye ugasanga bakora amasaha make baca kwita ku bana agaja gukora ibindi bintu byo mu rugo rero ibyo biri mu bintu bikeneye guhinduka kugira ngo umukenyezi avake akitwe ntuzenya kompesima ku mwuga we wo kurima cyangwa se gukora ibindi bikorwa kandi bakanamuhindurira n'akazi kugira ngo ntiyamarima hariho korora hariho cyangwa se bakamugira n'ugucuruza na zindi baza ko abagore babiri bizaba bashobora kubikora guhindura ibikorwa bakora kugira ngo bateze imbere igihugu na cyane cyane bahereye mu miryango yabo nko mu mashyirahamwe yanjye ko turabikorera ko kugira dutere intege umurimyi umukenyezi mwirimizi ukuntu ashobora gutanga ubuhara rudasanzwe mu guterera igihugu ahereye muhiri wiwe
mwavuze ukuntu nk'abafasoni bo kwiteza imbere mu gukoresha ubuhinga bwa none amatraktori mu kurima ariko hariyo n'abandi bashobora kuvuga ati nyabuna kuva umwigeme wo mu Kirundi hagati akwiye guhimirizwa akaja mu ishure kaminuza kuko ubwenge abafasoni barabufise biramaze kugaragara numa za kaminuza zikomeye naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafasoni usanga bari imbere cyane rwose mu byerekeye za kaminuza ukuntu babiga neza bakaronka amanota meza icyo nicyo bari kimbere cyiza cy'uko n'abakobwa bakiri bato baruguru bakwiye kuminuza amashure bakaja mu mashure mato mato ayisumbuye kaminuza ikabagashe cyane ku mashuri kugira doktora kugira ngo na ya mirimo bahara bakora ikozwe na bwa buhinga mwavuga icyo ishobora kuba ari kimvura cyiza madame Regine Kironde
icyo kintu buze nicyo ubwo rero aho kuri iyo ntambwe mu Burundi tumaze gutera imbere cyane abana umwana umuntu w'umunyagihugu cyane cyane kuva hacyagiye bashyira ko bimwe byo kwiga ku buntu harya abarundi barabyumvise basigaye basigara abana bo bakobwa mu ishuri mugabo hari ibindi bantu bavuze ko iyo shura yiga kashika hagati gaca nihagarara kubera bya bindi twavuze sinira kubisubiramo babivuze arange ibimuhagarika mu nzira nibyo byose abo bose bavuze suko aba yatanguye baratangura nta umuntu akivuga ngo ndakunje umwana w'umukobwa muhira nk'uko babikora kera ariko ari ikintu ushaka kuvuga muribuke itegeko twama twavuze ryo gutorana iyo itegeko ryo gutorana uyu mwana w'umukobwa nawe turayize akaguma ngaho muhira akaba afite agatungo yiwe akorayo gakoresha aka kazi muribuke ko umwana wawe wewe mushinzwe wewe umumenyesha amakuru umwana w'umukobwa azotorana muko umwana w'umunyagihugu umwana w'umwirimizi uwo mwana ntazotorana itungo rya ibyo ni ibintu bikomeye cyane byo kuvuga kuko umukizo ngaho mu miki abana bakobwa bazotorana ko twebwe twarize amashuri turabizi ariko ujya mu fasoni mu Kirundi rijya tere ko ndiwe nibabaza gusumba ni ukuvuga rero yuko itegeko ryova mu kabati bakariraba neza kugira abana aba bakobwa bo mu Kirundi batorane nibo bakeneye rya tungo kuko niryo ribatunga bize cyane batinze
madama Kwizera Alphonsine mwavuze ikibazo gihambaye cyane ngo se cy'imico iyo si imico ikwiye guhinduka
imico guhinduka ni kimwe ariko tukagerageza kuguma turaba ntiduhave dusohoka cyane ngo imico n'imigenzo y'ikirundi ngihave yibagirwa kuko ntitwohava duca tuza turajana n'amajambo kuko akaranga kagiye gutakarana aho bica biba ibindi bintu ariko hariho ibyo umuntu ashobora kubona ati ibi bihebwe ntibyobuza yuko akaranga cyangwa umuco w'u Burundi uguma uzigamwe ariko hariho nk'ibi bijyanye by'uko umwigeme nawe ategerezwa kwiga agashika kure kugira ngo mu bijyanye n'iterambere ashobore gushika aho umuhungu cyangwa umugabo ashika ubwa mbere urumva ico co kwiga bakaminuza ni kintu gikomeye cyane ni navyo twebwe mwishira hamwe ya JAP tugerageza guhimiriza ugaruka kwacu kugira ngo bareke gucira amashuri hagati bige ntibihutire kubaka kuko bimaze kugaragara yuko abakobwa batari bake benshi batabandanya muri za kaminuza kugira ngo bige ibyo nabyo bigaca bituma no mu kuca muri za nzego zifata ingingo abigembe n'abakenyezi uca usanga ari inkewa kubera ko tutaba twarize nk'ibyo byigwa by'ubuhinga nko mu burimyi uca usanga ataba enjeniyeri barimwo gutyo ugaca usanga tuguma turi inyuma rero kijanye n'imico kwitondera ku buryo tutahava dusanga turiko turatakaza kose akaranga ko Burundi ariko tugahimiriza ku buryo umuco n'umugenzo bitaba inzitizi
mufasoni la emlinda uyimana ikibazo cy'imico mukibona gute mugiranije n'ukuntu coba kiri nk'intambamyi mwiterambere rishitse canke mu kwisha no kwizana kwa kenyezi mu Burundi cyane cyane abari mu gihugu hagati mu Kirundi
murakoze cyane ikibazo cy'imico n'imigenzo ni ikintu gitera ingorane nyinshi mu gihugu cyane cyane ku mukenyezi urazi ni byiza biroroshe kuvuga ariko gukora n'iyindi ngorane twebwe tumaze kuja kuri tere nja kubonana n'abatubonana n'abakenyezi batandukanye bo muri babirimizi urasanga iyo ntambamyi iracariho nkuko madamu Chironde yabivuze aracaje ikibazo bavuga yuko umukobwa ntashobora gutorana iwabo iyo ni ya migenzo twakuriyemo hanyuma ikindi naco ugasanga abakenyezi ntibaramenya uruhara rwabo mu rugo kubera iki twakuze tuzi yuko umukenyezi ari uwo gusya ari uwo kuvoma ari uwo gusasa ari uwo kurima ntazi yuko afite uburenganzira bwo kuja kwiga biriko biraza nk'uko madamu Alfonsine yabivuze bizofata igihe kuko changer le nature de murade ko bitoroshe ariko nuko mwabivuze abakenyezi bashoboye kugira amashuri nk'abareji nabashoboye kwiga bakamba kaminuza n'ujanye n'amategeko arabivye abakenyezi nibo bakeneye kuza barahaguruka kugira ngo abakenyezi tubigishe duhindure mentalite tubamenye hari ibintu byinshi anaganire n'abakenyezi bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania ejo hahise ibintu twaganiye barambiye ati utubwiye ibintu byinshi tutazi tutari tuzi kandi arabarundi kazi ni ukuvuga rero twebwe abakenyezi baba barashoboye kuja mu ishuri ni uruhara rwacu nitwe duhamagarwa kugira ngo tubere imboneza ababene wacu tugire aho tubakuye n'aho tubasubije hanyuma ikindi naco naho tuvuga baremye ibirimizi urabona ikibazo dufise nk'abana benshi ingo nyinshi zarasambutse narakaza ikiganiro ku wakangahe biheze kubijanye no guharika no kugira ugasanga abagabo ntibakiguma mu ngo zabo iyo mico rero yarasambutse ahubwo jewe ndazi ukuntu twakuze twarutse muri za 60 na ugeze ubu hari ibintu byinshi biriko birahinduka aribyo bituma tuguma dusubiyeho kugira ngo dutere intambwe mu iterambere rero ko twagize agashanse kuko mwabivuze hakaba abagore bari mu nzego zishobora gufata ibyemezo nibaje imbere batwereke bacane icyo taratu bakurikire hama natwe abandi tugiye turazihanahana kugeza tuje kubyura uriya mukenyezi wo hasi twasize hariya mu minyaganyaga iwacu kugira ngo ubone ko natwe tumaze kugera aho tugeze tuhamushikane nawe naye urabona nk'abarongozi bakenyezi b'abategetsi baragenda bagaca bicarira mu ntebe hariya hejuru ntibabayaga nabo bangana umugabo usanga benshi tutasubira inyuma ngo tuze kuraba bari twasiga hariya hasi rero tutagiye hariya hasi nk'uko wabivuze mu ntango yuko umurimye mwi umukenyezi mwirimizi ari we ntango y'ibintu byose naho tuzoshika naho tugera tukamara tutarahindura abo twariya twasize inyuma tuzokuba tufite izo ngorane n'imbogamizi ugasanga tudatera imbere mu byo nk'uko dushaka kugira dushike ku cyo twifuza
hari madame Regine Chironde imigambi myinshi mu bihugu biteye imbere nka Amerika usanga mu mabiro atandukanye eka abategetsi bo hejuru bahimiriza ko hoba ibitigiri bingana abagabo n'abafasoni 50% abagabo 50% abagore uyu mugambi kuko mwavuze n'umugambi ushobora gufata igihe kirekire ku byerekeye n'ibihugu biteye imbere ariko umugambi nk'uyu n'umugambi ubona ko abandi bategetsi bose bakwiye gushyira imbere bakaraba ukuntu abafasoni nabo nyine bogera ku rugero rumwe n'abagabo kuko biramaze kwigaragaza ko nko mu bikorwa by'ikurondera amahoro ibikorwa by'guteza umuryango imbere reka imbere usanga kenshi na kenshi uruhara rw'abafasoni ari ntangere uyu mugambi muvuga kwiki ku byerekeye nk'ibihugu byacu
uyu mugambi ni mwiza cyane kuko ekanga uke kubyo bari bavuze abandi je nibaza ko mu guhindura ngo gembindura ntibiva hasi gusa ngo gembindura tuko twita societe civile gende himirize igira abakenyezi igira ikintu je nibaza yuko ikihindura ikintu ni politique umugambi ukomeye ushikwe n'igihugu nabo abategetsi bakavuga bati kubyo bazi kuko barazi ubwenge abo muvuga twebwe tuzi ubwenge nabo barazi ubwenge bariba bakandika umugambi bakavuga bati ubure tubwira tuwukurikize niba ushaka iyo mugambi iyo migambi iriho hari ibyo bita ama plankenteno yandike kugira ngo umunyagihugu are wumva ndaguhe nk'akarorero kera murazi ko twari dufite abashinga ntabi bari bafite abakenyezi benshi byavanywe ko na volonté politique icyo abategetsi bashaka no muri mico hari imico abategetsi bashaka kuyivaho yohava kuko bababonye ko ari mibi niko nshatse kuvuga nicyo utangure hasi gusa ngo dushire changement impinduka ntizuva hasi gusa itenda kuba hejuru igatera ururirimbo hama bo hasi abakurikira bagakurikira hama guverineri bagakurikira bamusane bagakurikira abandi bagakurikira hasi naho twakugisha ibya nyagihugu ata volonté politique ntibikunda nibaza ko le changement dans un impinduka mu gihugu ikogwa na volonté politique itanguye kuri strategie ati bizomera gute kuko naguhaye akarorero hariho byinshi mu mico itabereye byahavuye no kurongora abagore benshi
madame Kwizera Alphonsine ko twabivuze hariho ibihugu byinshi n'u Burundi burimwo biriko birashira imbere imigambi y'ukunganisha ibitsina hari haravugwa ibice nka 30% haravugwa ibice nka gutya nk'uko twabivuze rero muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'ahandi ariko haravugwa cyane cyane ukuntu abafasoni bogira ku rugero rumwe haba mu kazi ikahaba no ku mishahara bahabwa uyu mugambi kugira ngo ushirwe mu ngiro n'ahandi handi mu Burundi harimo kugira ngo ikahabe intambwe iboneka mu kunganisha ibitsina mu Burundi ku bwanyu mubona aho kugwiki
tewe ngerageje kuraba mu Burundi uko biri gushika uno munsi turiko turabikenguruka mbere jewe mboneye hakajyo gushimira leta mbyeyi leta nkotsi ihari ubu kuko ugiye kuraba ibice 30% abakenyezi basanzwe barekuriwe kugira baje mu nzego zifata ingingo bisa n'ibiri ko birarenga gatoyi kandi urabona yuko utwigoro tuguma dukogwa kuko uye biramaze kugaragara yuko mu itangwa ry'akazi baraba ubushobozi bariko barashyira imbere cyane ubushobozi haba mu gushyigikira abantu bariko biyungunganya mu migambi y'iterambere ibaraba icyo umuntu abashoboye rero ugiye kuraba kandi twari twameze nk'ababicako abakenyezi barashoboye n'ibitigiri byo mu mashure birerekana gose yuko abagore abakobwa batari inyuma rero nk'uko madame Regine ahejeje kubivuga politique niyo itegerezwa kwerekana uko ibintu bitegerezwa kugenda ari nacyo gituma naciye mvuga yuko nko mu Burundi dushimira cyane leta ihari kuko nge n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze kuvuga yuko uye batsoraba icyo umuntu abashoboye rero ngaho jewe ntabwo bandahafise ndabona neza yuko haba mu gushira abakenyezi mu nzego zifata ingingo nta nkeka ndabona ko tuzoba turi imbere kuko na ruguru iyo bagiye kwitoboza kenshi abakenyezi baratorwa ugasanga bari imbere cyane
madame Ira Emeline Wimana huko gukiki kugira ngo uyu mugambi watangwe mu Burundi n'ahandi hose ushirwe imbere ikaba yihuta kugira ngo buhoro buhoro haboneke kuburyo bwihuta ubungane hagati y'abakenyezi eka n'abagabo cyane cyane mu byereke ibisata nka byose haba mu kazi haba mu mashuri haba mu myuga akazi k'imyuga ikintu cyakorwa n'iki kugana
murakoze cyane turavye mu bindi bihugu bariko barabishaka ko nk'uko Leta Zunze za Amerika usanga abagore n'abagabo bagomba barangana akazi bagakorana ariko ego ibihugu byacu biriko biriyungunganya nk'uko abandi babivuze ntabwo turahashaka kandi bizadufata intambwe nini aho abandi basaba 50% twebwe mu Burundi hari hemewe 30% ariko kugeza ubu bamaze kuronka 18 by'abakenyezi urumva nanyere ko ari intambwe yo gushima kuko uva ku buso ukagera ku 18 ni intambwe ikomeye cyane hanyuma ibindi nabyo nubundi ingorane n'ibyo bindi by'imico yacu bavuga ko nta mugore ntabi ariko urabona yuko mugane wabo leta zerikwirakora cyane murazi ko nari kwita ku bakenyezi murazi ko hariho abakenyezi birimizi bagiye mu bihugu by'abarabu ukuntu leta yemeye kumva amaganya yabo itariki 3 z'ukwicumi uyu mwaka yasinye amasezerano yo kugira ngo bakingirwe bashobore gukora akazi urumva ko biri mu buryo bwo kugira ngo babahindurire akazi nabo baduge bazoze baranga udufaranga tuboneka bashobore guteza imbere imiryango yabo hanyuma ikindi naco nuko hoba collaboration hagati ya leta n'abantu bikorera utwabo na regime de sécurité sociale ukuntu bashobora gukingira muri societe abantu bikorera utwabo na cyane cyane kubijyanye no kugira ngo baduze ubutunzi ibyo nabyo kandi nkabishimira leta na emirate na fidakora ahubwo no kuyifata mu bwo kugira ngo ikomeze kubandanya nabonye uyu munsi niba rejo imbadarijya yejo barashyizeho conseil de dialogue igejeje kugira ngo abantu bashobora kugira dialogue sociale ndibaza rero yuko bari mu nzira nziza kugira ngo aho niho dukeneye kuza turashikiriza ibyo bibazo aho icyo nabasaba ni uko leta mu byo bariko barakora ndazi ko leta ari jewe ni jewe nawe umugabo rero turakeneye ko batoza barasiga inyuma abakenyezi nimba ari n'abakenyezi bo mu bihugu bo mu gihugu hagati turakeneye n'abakenyezi baba hanze kuko natwe turafite ingorane kugira ngo dushobore kugira icyo bahereje umunyagihugu wo mu Burundi n'umunyagihugu wo mu Burundi aba hanze turabikeneye turabyo dufasha tukarondera kadri zo turavugiramo natwe nko kumwagize turi n'abashimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo dushobore kuganirira n'abandi nabo tutashoboye kuduha umwanya ukwiye nibaza yuko kuza turigishanya gutya tuje inama n'ingingo biri muzotuma bihindura ibintu ariko
murakoze ibibazo bijanye n'abafaso n'ibibazo byinshi cyane ngo se tuzobitorere umwanya kugira ngo dusubire kuyaga ku buryo bunonosoye ko ndabona akanya kagiye ariko imbere yuko dusoze yanashaka mpe umwe muri mwebwe akanya gatoyi cyane rwose ko gutera kamu abafaso ni ko gutera kamu n'abashingantahe abagabo muri rusange mu ntumbero yo kuraba ukuntu ikibazo cyo kunganisha abafaso n'abagabo cyo kwihuta cyane rwose mu bihugu byacu dutangure kuri regine rwamo akanya gatoyi cyane munsi y'ubunutu
yaje ndavuga gusa ko umuntu avuze umukenyezi umuntu aba yumva icyo tuvuze tuba tuvuze ababyeyi bacu tuba tuvuze ntituba tuvuze uwo mubakanye tuvuze umukenyezi tuba tuvuze mushiki wacu tuba tuvuze mama masenge tuba tuvuze umuntu akomeye cyane mu buzima bwacu umuntu afite icyo cyiyumviro ko umukenyezi ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu aca yumva ko ingene amufata kuko n'umuntu akomeye cyane
namwe madame Ella Emeline Uwimana akanya gatoya cyane munsi munota umwe akamumotera abashingantahe reka n'abafaso muri rusange mu ntumbero yo guteza imbere umufaso
jewe uko ndabibona ni uko abafaso n'abashingantahe abagabo n'abagore dufatana mu nda tukabona yuko iterambere ari rya twese atanwa kumiriwe umuhungu n'umukobwa hanyuma abageze mu nzego zo hejuru nkuko twabisabye murabe uruhara rw'umukenyezi murondere mushyireho inzego zitandukanye amakomite atandukanye kugira ngo ikibazo cy'umukenyezi citweho gusumba abashingantahe murazi yuko mwebwe turabaha kabisa uruhara runini turazi ko ari mwebwe ba shefu b'imiryango ba shefu b'ingo ba shefu b'igihugu mugabo haragezaho mukimumenya yuko hakeneye yuko imico n'imigenzo bihinduka mukabona ko umupfasoni nawe ari umuhanuzi erega mumenye yuko behind a strong man there is always a strong woman ni ukuvuga rero abashingantahe n'abapfasoni bagiye hamwe byose turabishobora ni ukuvuga rero duhana agaciro twubahane haba ari mu rugo haba ari mu buzi no mu gufata amadecision mwibuke ko umukenyezi ari kirumara mwibuke ko uruhara rwiwe narwo rukeneye gushyirwa imbere kugira ngo dushyireho twipfuza abarongozi rero namwe abarongozi b'abakenyezi mumaze kuja imbere nimwicare nimugende mushikirize ibibazo vya bene wanyu hariya muhereye kuri mwebwe mumanuka hasi kugira ngo umuco uvi ukuru ukwire hose tubone gushikaho twipfuza mu iterambere ry'ingo n'igihugu murakoze
madame Kwizera Francine akajambo kanyuma mu kanya gatoyi cyane rwose namwe akamumotera abafasoni n'akamumotera abagabo kugira ngo ikibazo cy'ukunganisha abafasoni n'abagabo eka abigeme abakenyezi muri rusange n'abagabo itera imbere mu buryo bwihuta cyane rwose mu kanya gato munsi y'umunota umwe
jewe icyo novuga kugira ngo abagore n'abagabo bashobore kungana mu bijyanye n'akazi ni uko mbona yuko bwa mbere abakenyezi bahamagarirwa kwiga kigira kabiri bagahindura mentalite gutera imbere hama abagabo nabo nabo nyene novuga ko ari nko guhindura mentalite bakabona yuko umugore atari uwo kwama ku munzu ari umurimo nyabone ko ari kwama kwisuka naho yoba uwize babone yuko ari kwicara mu biro gusa ahubwo babone yuko nawe gusohoka akaja mu bindi bikorwa n'imbari kuri terrain bakamuha umwanya kuko hariho umugabo usanga afise umugore aja kuri terrain bitari mubera intamba
Madame Kwizera Alfonsine, Madame Ella Emeline Uwimana, Madame Regine Chirondeye, ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro by'ingirakamaro muterere muri iki kiganiro. Murakoze cyane rwose ku kanya mwa hari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Turabikengurutse cyane.
Murakoze rwose n'ikindi gihe mutumire tutabitaba.
Ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo.